Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Parfait Mudasigana.
Na wahe mwiriwe nchuti na mwe wakunzi wa radio Nzamba katika kawe kaze mu makuru yukuri wa chumi na gata na tunzero ibihumbiwi na milongi binari mwe inosa kubimara ni watumano majwi awashikira na ingi ngonghunu nguruti ya giza kabarisi zikulikira abantu bandura umugera wiki za corona bariko bariyongera ku bwinshi mu bice bitandukanye by'u Burundi kuri uyu wa gatano honyine abantu barenga ijana nibo bamenyekanye ko banduye ico kiza harimo n'abanyeshuri bo ku seminari ryo mu Kanyosha mu gisagara cha Bujumbura murano makuru turabashikana mu bice bitandukanye bivugwamo ico kiza naye mu gisata cy'intwari bereye igenwa yahoza arongo ishira hamwe regidezo mu yandi mabanga yagenywe na Varisito Ndayishimiye birategwa ivyatsi n'ishiramwe orikome rigwanya igiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta murano makuru mukaza kumvisa iguro zitangwa na Gabriel Firi arirongoye murano makuru kandi turaza kubashikana mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi neza na neza ku bitaro by'intara ya Muyinga aho muza kumva ko icuka atari kiza na gato hagati y'abakozi b'ibitaro n'ubuyobozi bwabyo imvo akabara amafaranga abo bakozi basaba ubuyobozi kazi
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Nzamba agateka kawe ni kuri web3 akaburungu Nzamba akaburungu org
ndasukura mutanongera kubifuriza ikaze muri kano kanya inkuru imwe ukwayo ariko ano makuru tuyahere kuri zino nkuru zice ku masonga zivugwa mu bijanye n'umutekano muke uvugwa mu gihugu umuntu umwe yishwe ku mutaga wo kuri uyu wa gatandatu mu gacimbiri numbwe wa zone Maramvya muri komine Burambi n'intara ya Rumonge ubishwe n'uwitwa Kome bivugwa ko yari mu mugwi warumaze iminsi uhungabanya umutekano muri komine ya Rumonge no mu icungarayo yayo amakuru ava i Burambi avuga ko ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu hari hafashwe n'ubundi yitwa Prote aya makuru nyene akavuga ko telefoni y'uwo Prote ariyo bakoresheje ngo bamenye aho Kome asanzwe ari kuri uno munsi wa gatandatu hakaba rero humvikanye amasasu atari make ku mutaga w'uno wa gatandatu kuri uwo mutumba wa Numbe abanyagihugu bakaba batekeye ubwoba mu bijanye n'umutekano nyene umugabo azwi ku izina rya Bareke ava ku mutumba Bihogo komine Gasogwe mu ntara ya Muyinga yaratowe ikiziga kuri uyu wa gatanu mu gatondo yene na ku kiziriko kirekire kiboheye ku giti nk'uko amakuru avaho ku mutumba wa Bihogo abimenyesha uwo mugabo nk'abandi barenga cumi bapfuye mu mwaka uheze muri ubwo buryo nyene mu makomine atandukanye y'intara ya Muyinga bivugwa ko yoba yari yahuye gushika ubu imvo z'ugo rupfu ntiziramenyekana nk'uko bamwe mu babanyi biwe babimenyesheje aya makuru ava mu begereye umuryango wiwe akavuga ko umuhisi Bareke yoba yarishwe hanyuma akamanikwa ari kiziga tukivuga ibijanye n'umutekano muke umugabo yitwa Nkemanyiro Ridasi w'imyaka 40 wo ku musozi gitwa mu ijoro ryakeye bucari kuwa gatandatu yaraye akomerekeje cyane azibaguwe ibibugita n'akagwi k'abasuma kari kaje kwiba mu nzu yiwe y'ubudandarizo ari nayo nyene yarasanzwe araramwo yaciye yibwa ibintu bitari bike by'agaciro hamwe n'amafaranga ataramenyekana igitigiri amakuru avaho aho byabereye akavuga ko uwakomerekejwe yaciye ajanwa kuvurirwa ku ivuriro rihegereye mu gipolisi mu ntara ya Kayanza bakamenyesha ko amatohoza azayatanguye kugira bamenye abakoze ubwo bugizi bwa nabi muriko mukurikira amakuru kuri ya Nzamba agateka kawe mukanya tuyabandaniza mu bijanye n'amagara y'abantu
uruhara rwa leta mu kwirinda no kwikingira coronavirus ibikishije mu bushiranganyi bw'amagara y'abantu leta ibwirizwa gushyiraho intumbero zirashe zo kwikingira no kugwanya kiza coronavirus no kuvuga kumenya hakiri kare abiketswe ko boba baranduye kubashyira habonyene mu kurindira ibipimo kwitaho abamaze kwandura gushyiraho ibibanza bigenewe abamaze kwandura bera abaganga bakwiye gushyiraho ihanahana ry'amakuru rikwiye hagati y'abegwa n'ikibazo cyo kugwanya coronavirus kugenzura ko ingingo zafashwe zo kwikingira icyo kiza zubahirizwa
akona akamo ka Radio Nzamba agateka kawe
ifadikanije na Internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi.
Ibiharuro biguma vyiyongera vy'abandura umugera wa corona eka no mu mashure hakaba havugwa ibitigiri vyinshi nko mu iseminari ryo mu Kanyosha harugwa barenga 60 bamaze gutogwa ico kiza ahandi ni mu manuko by'igihugu mu ntara ya Makamba aho mu makomine mwamwe hamaze gutorwa uyo mugera abarenga 70 harimo abanyeshure n'abigisha mu ntara ya Kayanza naho hakaba hamaze kuboneka ababa 50 Feverie bazikamwe aratubwira uko byifashe mu bice bitandukanye.
Inyuma y'ibipimo byakozwe ku seminari ntoya yo mu Kanyosha basanze abanyeshure bagera kuri 60 baranduye ikiza cy'umugera wa corona gushika kuri uyu wa gatanu. Bamwe muri abo banyeshure bo baramaze kujanwa kubavuza mu bitaro. Ku wa kane uheze umuyobozi w'ishure shingiro rya Ruziba ya mbere yaramenyesheje ko hari umunyeshure basanze agwaye inyuma y'ibipimo byari byakozwe naho bukeye bwaho yavuye ategekwa kubeshuza ivyo yari yanditse. Mu ntara ya Kayanza bivugwa ko ku munsi wa kane gusa hari hamaze gutogwa abagwayi 34 abandi 15 nabo batogwa ku mutaga wo kuri uyu wa gatanu. Ibipimo byarabandanije inyuma y'umutaga ariko ntitwashoboye kumenya ivyavuye muri ivyo bipimo. Kuri lise y'imwaro naho abanyeshure bane bari mu bitaro byo mu Kibumbu inyuma yaho batorewe umugera wa corona. Kuri uyu wa gatandatu niho abaganga baje gupima abanyeshure bahuye nabo bagwaye muri lise ya Mwaro. Mu ntara ya Makamba naho nyene haratowe abagwayi bagera kuri 79 mu makomine ya Mabanda, Nyanzarake na Vugizo nkuko byandikwa n'ikinyamakuru Igihe. Muri abo hakaba harimwo abanyeshure n'abigisha bo mu mashure yo muri iyo ntara.
Tumenyeshe ko rero mu makuru adushikiriye muri kano kanya muri studio avuga ko hari abandi bamenyeshure 30 basanze baranduye umugira wa corona kuri lise ya Mwaro, bose hamwe bakaba babaye 34 bo kuri iyo lise basanze bafise umugira wa corona inyuma y'ibipimo byakozwe kuri iryo shure rya Mwaro nkuko amakuru dukura mu bavuzi bakoreye muri iyo ntara abimenyesha. Icuka rero si ciza naho nyene hagati y'abakozi ku bitaro by'Muyinga n'ubuyobozi wabyo mikete bamwandikiye kuri uyu wa kane baramugabisha ko hamwe igenekezo rya 20 za kuno kwezi kwa nzero zoshika amafaranga basaba tarashigwa ku makonte yabo bazoca bafata ingingo zikomeye. Ayo mafaranga nayo akaba aragashiruka bute nayo bahora baronka mu gihe bafashije abanyeshure bimenyereza kuvura. Ni inkuru tubaza Odas Nimbona.
Ntango y'iryo keti yerekana mubabaro n'agahinda abakozi bo kuri ibyo bitaro bafise, na cyane cyane ko atari ubwa mbere bicaranye n'urongoye ibyo bitaro mu ntumbero yo gutorera inyishu ingorane bafise. Ariko rero imibonano yose bagize yabaye imfa gusa kuko atanga ingo n'imwe muzo bafunditse yigeze ishyirwa mu ngiro. Ibibazo bibiri nyamukuru bo nyine bagereranya ni bombe izo havituka nicyo hanini bigize iryo keti. Ubwa mbere n'amafaranga bahora bahabwa iyo bafashije abanyeshuri b'abaganga bari mu bikorwa byo kwimenyereza kuvura. Umwaka wose w'2020 waraheze atanumwe aronse n'urumeya. Ikibazo kigira kabiri n'agashyiro kagute bita financement basé sur les performances mu rurimi rw'Igifaransa batarigera baronswa araheze amezi n'amezi. Abo bakozi bo ku bitaro by'Muyinga bavuga ko bazi neza ko ibyo bitaro byaronse ifashanyo ya leta igera ku miliyoni 500,000 y'amafaranga y'amarundi kugira ngo hatunganywe neza ibikorwa bikorerwa muri ibyo bitaro. Bavuga ko abakozi bo ku bitaro by'Muyinga bonyene aribo batararonswa ako gashyiruka gute mu gihe bagenzi babo bo mu bitaro by'Igiteranyi n'iby'Igashoho Nduguriye twa Mugina baririmba Alleluya Nduguriye twa Mugina. Abo bakozi bategeka ko hatangwa umuco ku bijanye n'amafaranga bahora baronka iyo bafashije abanyeshuri bari mu myimenyerezo hamwe no kuronswa agashyiruka gute kabo kose nk'uko byategekanijwe na komite ishinzwe ikigega, kandi ko amafaranga yose yoba yashitse ku makonte yabo bitarenze ku munsi wa gatatu itariki 20 z'ukwezi kwa mbere kuno mwaka. Atagikozwe ingingo zikomeye gusumba zikazofatwa nk'uko iryo keti risozera ribivuga.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Tumananye nano makuru mu gisata cy'intwari bereye wahora ari umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Regide Zosimeon Habonimana aheruka kugenwa na Varisito Ndayishimiye mu mabanga mashasha y'umuyobozi ajeje imigambi amasoko ntanga nguvu ubutare n'uburaro ishamwe orikome rwanyi giturere isesagwa ry'amatungo ya leta ririyamiriza igenwa y'uyo Simeo Habonimana kubera aheruka kunegugwa n'umukuru w'igihugu kuba yaratembeje ikigega cy'ishyirahamwe Regideso Gabriel Rufyiri arongo ishyirahamwe orikome agasaba nyabuna ko Simeo Habonimana yohanwa hisunzwe amategeko kurikira Gabriel Rufyiri
umuntu arabye amajambo umukuru w'igihugu yashikirije aho aheruka kugira ikiganiro n'abanyagihugu murabona ko atanu kwezi kurahera shikira nganji wa mbere nawe amukorera mu ngata avuga nkuko nyene yuko muri Regideso uhereye ku muyobozi mukuru ugashika ku muplano bose ari abasuma rero twebwe tukibona iri tegeko ry'umukuru w'igihugu decret twubwa mbere byaratugoye kumva twabona ku mengo nkeka ubwa mbere bihenze bwa kabiri utekibaza yuko aramazina yoba yitiranwa mugabo tumaze kuronderesha tugashakashaka twasanze mu by'ukuri ari Simeo yahora arongoye Regideso ikintu rero cyadutangaje ni imvugo y'abahanuzi bamwe bamwe mu biro by'umukuru w'igihugu turavyo ariko baratwishura kuri konti Twitter yacu nuko tubona neza yuko benshi benshi muri bataratandukanya umuntu aza kurongora abandi idakiteza kuba yujuje turabona yuko hari kibazo gihambaye cyane cy'abantu barongora abandi mu kimwe gihugu cacu ibi rero twibaza yuko rikwiye kuba ishuri rindi abantu baza gutwara abandi babanza kubakwiye kubanza kwiga kuko tubona yuko hari kibazo gikomeye cyane mu bintu bijanye n'uburongozi be no mu by'intwari bereye tukishiramwo yuko abarundi bakwiye kubandanya bavuga kuko twebwe tubona yuko inkingi kiri ndende cyane aho umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ibintu nk'ibyo yavuze atanu kwezi kurahera wa muntu nyene bagaca bamuduza ku rugero rwo hejuru cyane bitashobora gusigurika
Gabriel Fili akaba harongo ishyirahamwe orikome nk'uko bisanzwe mu bikurikira ku munsi wa gatandatu uno mwanya nawo ni umwanya wahariwe ikigabane ku isoko cy'urunani rwa maradiyo uno munsi ikigabane ku isoko gishimikira ku ngorane abarundi baba mu bisagara by'igihugu cy'u Rwanda bahura mu gihe bariko barasaba ubuhungiro tubishyirizwa na Kirebigire Davi
ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa maradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Haraheze hafi imyaka 2 ishiramwe HCL ridatunganije igikorwa cyo kwandika no gutanga ibyangombwa ku mpunzi zihungira mu bisagara by'igihugu cy'u Rwanda. Iyo ndiko mwe n'iryo riheruka mu kwezi kwa gatatu umwaka w'2019. Irindi yandikwa byari bitekanijwe mu kwezi kwa gatatu umwaka w'2020. Ntibyabaye rikiba kubera haciye hatera ikiza cy'umugera wa COVID-19 muri abo barondera ubuhungiro benshi n'abarundi mbega none batararonga urupapuro rwa HCR rubaha ubuhungiro bagira ingorane izihe abaserukira impunzi bafashe iki ubituye afite icyo kibazo ubushikiranganje bujyanye n'impunzi mu Rwanda bubivuga ku iki ibi nibyo tugiye tubaganirire muri kino kigabane ku isoko Chukuru wa 13.0 umwaka w'2021 cyeri bigira ndaje nje ngende kibashikirize ndabahaye ikaze naho igitigiri cyabo kitazwi neza abarundi batari bake ba mu bisagara bya Kigali Nyamata huye n'ahandi ntibararonga uburenganzira bwo kwitwa impunzi bamaze imyaka hafi 2 babisaba bamwe mu baganiriye na Emile Nibasumba wo kuri Radio RPA bavuga ko ukubura ibyo byangombwa bituma bahomba ibintu byinshi cyane
akarorero nushobora kuronka akazi tagira ibyo byangombwa hari n'umuntu wakwiyumvira akavuga ati mwene wacu aramerewe nabi agashaka kugufasha ariko ntibikunde kubera izo bintu byangombwa tudafite ubuzima ku munsi ubwo bigoye cyane ariko ufite ibyo byangombwa by'ubuhunzi bikwemerera ko uri impunzi urakerageza kuntu wigwanaho kugira ngo ubuzima bwawe ntibutosekare cyane
ugwaye ntishobora kuronga amahera yo kwivuza ikindi ngabandi bafise maladie chronique ugasanga ugiye kwa muganga bacha bakubwira ngo utegereza kuzana caution burukwezi 2010 none umuntu w'impunzi ayo mahera buri kwezi uzoyakura
umuntu ntabwo bashobora gukora nta mushinga ashobora gukora kuko bagusaba icyangombwa kikuranga nk'umuntu yize nubwo akazi ukazi bakamusaba nimero ya konti ntashobora kuguruza konti udafite icyangombwa kwibuzaho n'ikindi kibazo ahubwo ikibazo kinakomeye cyane kuko umuntu ashobora guhura n'umwanya n'umwanya ariko igasaba bisaba ko bamukorera ubuvugizi bakamuronderera abo bantu bajeje kuvura impunzi igasaba umwanya muremure kandi muzi ko umurwayi nawe ata mwanya wo kurindira afise aba akeneye ubufasha bwihuta
aganiriye na Bertrand Ngendakuriye kuri Radio Inzamba Patrice Ntadohoka aserukira impunzi za mu bisagara by'u Rwanda amenyesha ko icyo kibazo bakizi kandi bariko baragikurikirana
iyo batwituye turabafasha uko dushobora ubwa mbere turabagira ubuvugizi ashaka ko dushobora gushikana ijwi hose hanyuma ari nk'utwo tubasinyira dushobora kuba turabafasha ibibazo bimwe bimwe bahura bakatwambiwa tubasinye duheruka no kwandikira ababijejwe muri HCR no muri Minisiteri ijejwe impunzi kugira barabe nyene bagerageza gutunganya icyo gikorwa naho turi mu bihe bigoye bahamagara bake bake ariko turacyarindiriye inyishu mu majambo make rero nuko kuko bahura n'ibibazo byinshi ntibashobora kwivuza ntibashobora kuguruza nk'amakonti y'abashobora kugura udufaranga kandi ni ikibazo kitoroshye ariko kandi no batera kama ndababasaba yuko kigera kwicara tiyandikishije umva benshi bagize amakosa ntibaje kwiyandikishije kuko abiyandikishije rero terama ku biro bya HCR ibababona mu mashini iyo bagize ikibazo barabafasha
Mumushikirangaji bujeje impunzi mu Rwanda mineme bavuga ko abatararonga ubuhungiro bategerezwa kurindira kuko komite ijeje gutanga ubuhungiro yoyo ibandanye bikogwa ariko ngo yiga dosiye imwe imwe yose ukwayo aha akaba nari kigane ku isoko cyo kuba 13.0 kigarukiye cyeri bigirinda byinjye nari ko ndakibashikiriza nkaba ndabike banuye
cyari kiganiro ku isoko
Rakoze Thierry Biginda vyo a televizio Renaissance ku kigabane kwisoko muri kano kanya rero mu gusozera ano makuru twabateguriye tuyasozere ku byanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye tubishikirizwa na Jean-Baptiste Bireha
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba
Nyuma yo kwikirana ibyandikwa n'ibinyamakuru bitandukanye bya hano iwacu mushikirizwa na jewe Jean-Baptiste Bireha ninde yazotwara inkona byandikwa n'ikinyamakuru iwacu mu gihe yatekanijwe ku igenekerezo rya 14 ikoraniro ry'umugambwe CNDD-FDD atanguye kunuganurwa amazina y'abazokwitoza ngo barongore uyu mugambwe muri abo bavugwa harimo Reveriano Rikuriyo ivukira ya komine Kayuguru mu ntara ya Makamba uyu mugambwe w'imyaka 50 akaba yinjiye mu muhari wa FDD mu mwaka w'2015 mu gihe yaravuye muri kaminuza y'u Burundi yarashinzwe amabanga menshi y'igihugu harimo no gutwara inama nkenguzamateka bacu ikandika kivuga ko afise amahirwe menshi cyane kubera ikibanza afise cyo kurongora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ibyo ngo bituma rero agira isura nziza mu gice kitari gito cy'ugwaruka ikindi nacyo ngo abagumyabanga bo mu ntara aturukamwo baramuyumvamwo intege nke ziwe ngo ni ingene avuga adudurira ko ubundi avugwa ni zeno ndaruvukanye imvukira yo mu ntara ya Bujumbura arubashwe umugambwe CNDD-FDD akaba ari no mu nama y'inaribonye ari no mu bambere binjiye mu muhari wagwanyi ariko intege nke ziwe ngo nuko aturuka hamwe n'umukuru w'inama nkenguzamateka bigatuma rero utwara umugambwe atuva hamwe n'ubu arongoye inama nkenguzamateka avugwa kandi Victor Burikukiye mvukira ya komine Gashoho mu ntara ya Muyinga azwi cyane kuba ku rugamba yaravura abagwanyi bakomeretse kuko ari umuforoma yarabaye icegera cy'umukuru w'umugambwe Sende DFDD ariko ngo ntibizomorohera gushikira ico kibanza kubera amaze gihe atari mu gihugu ari mu nama nshingamateka y'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Anastase Manirambona ni mvukira nawe yo muri commune Busoni mu ntara ya Kirundo amaze imyaka myinshi cyane ari mu ndongozi z'umugambo CNDD-FDD guri umugenzi Sumambike wa Evariste Ndayishimiye mukuru w'igihugu ariko ngo abagumya banga bose bo mu Kirundo ntibamuhuriza ko iwacu gisozera kivuga ko wundi ari mu bashobora guhiganirwa ico kibanza harimo Sylvestre Ndayizeye arongoye amashirahamwe y'ugwaruka ruhurikiye muri CNDD FDD uyu muntu azwi cyane mu muhari FDD bakiri mu ishamba ariko ngo ashobora kugira amahigwe make kubera yigeze kuba yegereye cyane Usenera Jabu akiri umunyabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD amazi nkukura arabangamiye barabara gitiriwe Chaussée du Peuple Murundi hafi y'ikiraro cy'Ntahangwa. Tubisoma mu kinyamakuru cya leta bepenfo cyo kinyamakuru kikandika kivuga ko ari neza na neza iruhande y'ihoteli Star Hotel iri mu gisagara cya Bujumbura hafi y'ikiraro cy'Ntahangwa aho ibarabara gimburutse cyane kubera amazi y'inkukura ngo hamwe rero atacyo kugwa mu maguru mumasha iryo barabara ntizoba rikirengana. ABP kikandika kivuga ko abaca kuri iryo barabara baganiriye basaba ko leta yosanura amaguru masha iryo barabara ngo handi ho rizozimangana kandi ryari sanzwe ifitiye akamaro kaniniya cyane abantu basanzwe bari koresha. Ukuramba bidasanzwe bimenyerewe mu Burundi. Eraste Bishenza n'umutama w'imyaka 18 ariko agifise inguvu niyo myaka ntawo yimuha byandikwa n'ikinyamakuru Burundi Daily Net. Naho imyaka yo kuramba mu Burundi iharubugwa hagati y'imyaka 60 nuko bishyizwe cyegeranyo cy'ibanki y'isi yose. Eraste Rishenza imvukira yo muri commune Mugamba mu ntara ya Bururi ari mu Burundi baram kandi agifise utuguvu naho afise imyaka 18. Uyu mutama inyuma y'amashuri mato yize imatana yaciye abandaniriza amashuri yisumbuye mu gisata cy'ubuvuzi ibuye mu ntara ya Ngozi aho yavuye aca abandaniriza imirimo ku bitaro by'ibuye amaze gutsinda amashure. Mu nyuma yahavuye aja gukora ku bitaro by'Imatana gushika aho akukurukiye agacaja kuba mu gisagara muri commune Muha mu Gasekebuye. Uyu mutama arazwi cyane muri ya resi ya Ngabo Leonce yitwa Gitorengra aho yakinye mu kibanza cy'umubyeyi resi ya Leonce udushimwe tutari duke. Nuno ngaha rero ivyandikwa n'ibinyamakuru bitandukanye bya hano iwacu bigarukiye kabashimiye mwese mwakurikiranye kuri mikoro ari kumwe na Jean Baptiste Bireha mugire umugoroba mwiza murakoze.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Arakoze mwenzi wacu Jean Baptiste Bireha kuri aya makuru yanditswe n'ibinyamakuru akaba ari no ngaha rero dushye dusozera no makuru twa twabateguriye. Nkingurukire mwe mwese mwakurikiye nkingurukire nuwafashe mu ngabwe ivyuma inosa kubwimana mugire wikende mugeza mwese.